Hello, baby. Pega mi zawanju ranyumva. Hello, mommy. Chiharukuni yumva. Please, what about judge? Yarukun sangi muhira. Nikenshi wahaj. Yazinura hibagira. Harikinu chanje. Chamagituma dagu kumbura. Baby, I'm so lonely. Singoriki, Genova Shaka, eh, ah, Genova Shaka, eh, ah, Genova Shaka, eh, ah, come baby girl, ume, ume, kundo kwawe, ume, ume, come baby girl, ume, ume, kundo kwawe, Genova ngukumbuye,
yeah, all I need is your love.
Nunavari, umuriru watu kizimya moto ingo nibihari. Chenishwe n'imbeho nkeneye juto haracari kari. Ufumumara na kanya gato, oh baby. Mbuye twa dukisi twa wima. Nabaciye imisima wima. Baby, I'm so lonely. Winundabe. Bega kutabona na kandi dukundana. Vyo babi matiki. Konumva ndagushakama. Kwihangana. Kwa vyo singoriki. Chenumva shaka. Yeah. Ah. Chenumva chaka.
All I need is your love. Baby, come, give me your love. All I need is your love. Baby, come, give me your love.
Oh my baby, boo, come to my room. I miss you, how you dance, shaku, shaku. Jenumvangu, shaka, boku, boku. Oh my baby, boo, come to my room. I miss you, how you dance, shaku, shaku. Jenumvangu, shaka, boku, boku. Jenumvangu, shaka. Ah, Genova Shaka, eh. Ah, Genova Shaka, eh. Ah, come baby girl, ume ume, ukundo kwawe, ume ume. Come baby girl, ume ume, ukundo kwawe. Genova ngukumbuye, yeah.